iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda, ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri website yacu ariyo www.radioyacu.com. Iwa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abanyapolitike bafise ivyiyumviro bifatiye ku kwikumira ko no kwanga abimukira n'abanyamahanga, inguvu zabo ziriko zitera zikomera kurushiriza mu karere k'Iburaya na Amerika. Begeka ibibazo byose by'ubutunzi n'imibano biri mu bihugu byabo ku banyamahanga. Kenshi abo banyapolitike bavuga ko abanyamahanga baza kubatwara ubuzi, batwara ubuzi bw'abanyagihugu babo, baza n'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi, gufata abapfasoni n'abakenyezi ku nguvu, guhindura imico yabo no kugende babayeho. Abanyepolitike badafise ivyiyumviro nk'ivyo bariko bagira ibibazo bikomeye kugira bahindure inzira ivyiyumviro nk'ivyo biriko bifata n'ibihugu aho abategetsi bahora bakira bimukira n'impunzi mu karere k'Iburaya nk'Ubudagi, bariko bagira ibibazo bikomeye muri iki gihe. Akarorero chanceliere w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yasanzwe yumva ibibazo vy'abimukira n'impunzi, yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ashobora kutazoboneka inyishu y'ibihugu vy'Iburaya kubimukira mu nama y'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya izoba hagati y'itariki 28 n'itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu i Brussels ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Angela Merkel muri iki gihe ariko ayobora Ubudagi inyuma yo kwagiza urunani n'iyindi migambwe irimwo abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwe ku bibazo vy'abimukira. Kazoza kiwe ka politika kazofatira ku bizoba vyavuye muri iyo nama. Ubutaliyano bwahora bwakira abimukira bavuye mu karere ka Afrika no mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi buheruka kuronka abategetsi bashasha bafashe ingingo zikomeye cyane kuvyerekeye ikibazo c'abimukira. Muri iyo ntumbero barugaye ibivuko byose ubwato buzanye abo bimukira bwahora ushikira ko. Kazoza k'abimukira nakahe? Ivyimvura vy'abategetsi bafise inyifato yo kuyugarana no kwanga bimukira n'abanyamahanga bizomara igihe kingana gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Zenon Cyahinze umuhinga manuzo jambo ku bibazo vyerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere ari muri Canada. Twatumiye kandi Professeur Etienne Clavin Sengiyumva akurikiranira hafi vyerekeye politiki, akaba yanonosoye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Neza Fidel.
Yego, ntangurire ku mushinga ntaheza ndo nicyanzi ikibazo cyaba bategetse bafite ivyo vyiyumviro vyo kwinuba abanyamahanga n'abimukira bariko batera ingufu zabo zikomera cyane kurushiriza mu karere k'Iburaya na Amerika, mukibona gute?
Iki kibazo kirakomeye. Sinzi ko ubu muri iki gihe hari kibazo gikomeye nk'iki cy'abimukira. Maze rero uko gikomera ubwacyo, uko kiremera ubwacyo, niko hariho abanyapolitiki bariko baragikamisha amajwi. Baragikamisha amajwi kandi bakagikamisha bagicuritse. Muti ibi bihugu by'Iburayi bitari bike ndetse ubu na gahararo ibibagoye babyegeka ku banyamahanga akabaye agakaciye uwishe uwundi ngo n'umunyamahanga w'umwimukira yabikoze ngo kandi abamuzanye nibo badukwegeye kandi atari byo urwo ni urwitwazo uko no gukamisha ikibi uko no gukamisha ibidakamishwa Uburaya bwose uko bungana none bibutse ibihugu byabo abo banyagihugu babo bababwiza ukuri nta gihugu na kimwe cyateye imbere muri ibyo by'Iburaya no muri Amerika nuko nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidateje imbere n'abimukira abo bose bariko bararahira ko bugaye imihora yabo yose abo bose sabasangwa butaka bo mu Butaliyani bo mu Budagi bo mu Bufaransa bo mu abo bose bose basekuru ni abimukira muri Amerika hoho murabizi muri Amerika kuvepfo muri Argentina muri Chili kushika aha muri Canada bose abazungu bose bari ngaha bavuye mu Buraya bagiye kurondera aharuta handi
ego namwe Pierre Clavence ngiyumva icyo kibazo muri make mukibona gute
ubwambere nashaka tubanze dukosorane just ndi professeur Pierre Clavence ngiyumva nubwo nizi byo kwigisha cy'imyaka myinshi mugabo ndakurikiranira hafi bya politiki kandi narandonosoye gato byerekeye by'ubutungane by'ibihugu bivuye mu ntambara rero nashaka kubabwira yuko icyo kibazo abantu bose ku isi bariko baragikurikirana cyerekeye abimukira aho uko iminsi igenda ariko baza baracika novuga gute so iwanyu ivuga punching ball nk'ikintu abantu baza barakubita iyo bagize ingorane yo bageze mu bibazo bikomeye badatorera inyishu baca barondera kuvuga ubwo nyene icyoroshe ko ari abanyamahanga ariko zitwa kuvuga gusa ko ari Buraya nico gituma navuga ni dukosorane kandi hariho n'ibindi bihugu tumaze kubibonamwo byarabaye nko muri Afrika y'Epfo imyaka 2003 imbere yaho gasoyi byarabaye muri Zimbabwe byarabaye no muri Namibia byagombye kuba ariko aho hose nashaka kuvuga ko ibi ari ibibazo bifatiye viti isano rwose nico twokwita gukubura inyishu ku bantu baba barongoye abandi mu mice myinshi aho si kuvuga gusa mu bya politiki mugabo kuyerekeye guvernance mu buryo burambuye mu bice byinshi by'ubuzima bw'ibihugu nibaza rero ko gushika aha tuvuga ko ikibazo ubu kihari gutya nuko ubukumbure hasigaye hariho ngira nk'Iburaya kuko ariyo abantu bakunda gufatira ko Iburaya no muri Amerika hatanguye kuboneka neza na neza abarongozi ni mu bya politiki biyandikiza cyane abimukira cyane bafise abantu bakorana bitwaje cyane bishimikiza cyane ibyiyumviro byikumira no gukubirana mu by'amoko cyane mu byo kudasa ku mubiri cyane mu byiyumviro
yego hari abavuga umuntu yitegereje iyi nyifato yabo banye politike ko biborohera iyo bakoresheje gutera ubwoba abanyagihugu babo bifatiye kuri abo banyamahanga bavuga ko baje guhindura uburyo babayeho bari ko baruzurana bazoheva barengera ibitigiri byabo by'abazungu nkangaha muri Amerika bakavuga ko ivyo byoroshe kuri abo banyepolitike kuronka amajwi kubera bateye ubwoba abanyagihugu mubona ni cyarenzi mubona icyari kibazo kizorama kizomara igihe cyanke ni ikibazo kizomara igihe kigufi abantu bagasubira bakabona ko ibibazo nyamukuru atari byo byaba bimukira ari bindi
cyo ndiyumvira ko ibyo ubwa mbere ibihugu by'Iburaya cyane cyane ubu biraboneka ko biri mu ngorane zidasanzwe eraba ikibazo nyamukuru cy'Iburaya si cyo bavuga ni kirya kindi cyabateye ko basambura ibyo bubatse kuva imyaka irenga 50 ubu intambara y'isi yose ya kabiri iheze abakuru babo umukuru w'Ubudage n'umukuru w'Ubufaransa bagiye hamwe bati reka ntidusubire n'umunsi n'umwe mu ntambara twahozemo iminsi n'imyaka n'ibinjana tubivemo rwose twiyubake twubake ikintu gishasha kiduhuza twibagire icaduteranije ubwo bugabo bereka inzira Uburaya kugeza aho bubaka irishyirahamwe uru runani rw'Abanyaburaya ibyo bintu bubatse mu myaka 50 byabaye imboneka rimwe mu Buraya bwose bituma ta munyaburaya asubira kuri n'ubu wundi bituma Uburaya bwose bugira ifaranga rimwe bituma Abanyaburaya bose bashoreranira ibidandazwa akazi byose babishyira hamwe Uburaya kibigisata kiyubase kirusha ku isi nzima ibindi bihugu byose na Amerika irimwo none iyo nyubakwa nzima ikomeye gutyo abo bantu bateye bariko barayisenya aho hose bagira bati ntagire utwinjiri ntagire uza avuye muri Afurika cyangwa muri Asia yo hafi yacu ntagire uwinjira aho nabo nyene bariko barasenya n'iryo shyirahamwe ryabo byabaye kirangiranwa byabahaye agahengwe bibaha ubukomezi none bariko barisenyera ko urwabo babona ariko ntibabibona hari n'ikindi cya kabiri nyakugira amahoro
yego manyarutse
batabona kandi gikomeye nuko Uburaya bwose uko bungana ibihugu 28 bakeneye abakozi bavuye hanze
yego turakigaruka ku icyo kibazo ni kibazo gikomeye reka yego
nyakugira amaho
yego reka tuze yego tuze ku mirongo ya telefone dufite yari uratwumva
urumva neza
yego uhamagaye urihe
halo
yego wagerageza ukigira ku ruhande yahuri harimo ibibazo mu telefone yawe
Halo?
Eko, halo? Dufite hari ibibazo kuri telefone ku murongo wa telefone wa Thierry turamugaruka ko reka duhamagare Dani uratwumva?
Abumva.
Yego, irindi zina nahuri?
Ndani tumiyero mame atiza ngaba mba mu ntara ya Muranzi Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, meni hera nakumbure ku kijyanye n'ukuntu ibihugu bya Buraya na Amerika usanga bikomeye birakumbura abantu bota n'icyo gihugu muri ibyo bihugu kumbure bifunze kuri kashi cyangwa ibyo byarashyize ibyo bihugu bakavuga yuko kumbura bajyayo baba babyitwaje bube gito butari buke kumwe mu kubatwara ubuzi n'ibindi hanyuma bari igihugu b'ibyo bihugu nabo bagasaba babona yuko uwo munyepolitiki ababwira ko yokumira abandi agashyira imbere rero umuhungu niwe yoba afite icyumviro cyiza ariko burya nta muntu akumiriye mugenzi wawe yigira gushikana ku iterambere cyanke abafite politiki nziza uwo ukumiriye mugenzi wawe nawe buracika gukumira ahubwo abarundi cyangwa abandi mu bindi bihugu bose barakwiye kurangira akarorero ku bantu ambidere n'umwe yigeze agerageza gukumira abandi umurizeri nyawo rero ahuza bose atawe akumirimye kuko ejo urumusasha ukumirimye muntu ugasanga nawe baragukumirira ntawe ziko nabo nyine bazoguma muri icyo gihugu batuye babukiyemo ejo barashaka kwitanga mu kindi gihugu cyane abana babo nabo bagasanga barahuye n'ibyo bibazo rero iyo ngendo yari ikwiye gufutwa ikwiye kugeza inyuma y'ugukumirirana ahubwo bakabona ko abantu bose ku isi yose tungana
yego ibyo byo babyiye murakoze murakoze ku kimbi cyanyu Dani dufite kandi ruhugwinda uratumva
halo
yene neza mwiriwe irindi zina nauri
niye twaruhugwinda ubundi ari kamazina yanyu nyakuri ni Bagwaneza Jean de Dieu ndi Kigali mu Rwanda murenge wa Jabana
yego icyo yumvira cyangwa ikibazo
ndiye rero ukuntu nimo mbyumva urabona abantu barimo bagenda bajya hanze mu mahanga abenshi ntabwo barimo kubagendekera neza ahubwo ikintu nabwiye abantu bose baza kumva radiyo y'ijwi rya Amerika bareke gushaka kujya hanze mu buryo butazwi kuko hari benshi barimo kugenda bagahorayo n'ingorane bamwe bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa ukabona barimo kwangiza ikiremwamuntu ariko ikintu nababwira rwose na leta nidufasha gerageze kureba uburyo ki abantu bajya mu mahanga badafite ubwo burenganzira bakurikiranwe neza ntihazaga umuntu wongera kugenda murakoze cyane ndabakunda
murakoze radio ijwi rya Amerika tugaruke kuri iki kibazo cy'abimukira abategetsi bariko bagikoresha kugira ngo bashike ku butegetsi nkuye no babanyamahanga mukuvuga ko ibibazo byose bifatiye kuri politike n'imico biri mu bihugu byabo biko biterwa n'icyo kibazo cy'abimukira ibyo biko bishika mu gihe tuzi ko ibitegiri by'abantu bakiri bato biriko biragabanuka cyane mu karere k'Iburaya ubu igitegiri kinini cy'abantu usanga ari abantu bamaze kugera mu zabukuru ivyo no kwita declin demographique Pierre Claver nsengiyumva icyo kibazo nibona ko bitangaje ko bariko binuba abanyamahanga kandi abimukira rero bazana bakaza bagakora bagafasha ibintu nka securite sociale ku bantu bageze mu zabukuru n'iki mu gihe bakeneye hari ibihugu byinshi n'ubutaliyano burimo bukeneye kuzana abantu bakiri bato bafasha abamaze kugera mu zabukuru mubibona gute
iki kibazo kirakomeye cyane kuko uravye ni nguvu n'ubukomezi abantu bariko barashiramwo mu cyo bita repression y'abantu barunda atakibazo bobo bari baba biyumvira mu mutima wabo gutera aho bageze ariko karaba inyene bafatwa nabi turabona amasanamu mwamwe aca kuri ibyo bintu nguruka na bumenyi ku marezo sosiyo n'ahandi uribaza uti mbega ubwo aba bantu ufite ikibazo by'ukuri ninde ufite ikibazo ni umwimukira cyangwa ifiswe n'uwo muntu atagira inkomezi ingira zo kugira ashobore kubaza awe yataweza kubaza ibibazo ari mu ngene bo bitorera inyisho iki kibazo uri kuravuga abantu benshi baramaze kugivuga ko kubyerekeye ukuntu aba Iburaya y'abantu batangwa kugabanuka kubera ko ari byavuye mu mapolitike menshi bakoresheje ibyo bise kugabanya imbyaro ubu rero ikaba biboneka ko hariho n'ingaruka n'ubushakashatsi buri ko buriga ko aho ngira kurondoka biriko biragabanuka mu buryo bunini hariho abashakashatsi bari ko barabyiga Jesus ndabizi cyane mugabo ibyo numva abandi bose bavuga nuko ikibazo nyamukuru abantu bafise ubu Iburaya nk'abategetsi cyangwa abandi bantu ubushobozi nuko abanyafrika cyangwa abantu bava muri Aziya boba ubari benshi cyane kandi bashobora kuba mu myaka 50 ngira cyangwa 100 nayo biri imbere bazoba baramaze kuba benshi cyane ku buryo aribo bazoba bagize ibyo bihugu ariko ivyo nagira mvuge ko cyo si cyo kibazo by'ukuri kuko bashe igihugu nk'aho muri Amerika ni igihugu kirimwo abantu bavuye mu mice yose yo ku isi ahantu henshi mu bihugu byinshi n'ubwoko bwinshi cyane bw'abantu ku buryo niyo ufashe umwirabure uwo bita umwirabure muri Amerika niwo uvuga yuko ari umwirabure nk'uko twe tumubona ino ni kuvuga ko byoba binagoye hajya naho bavuga ngo naba Afro-American nibike cyane bo bazi kuri Afurika nicyo gituma rero mvuga nti mu minsi z'akazoza k'ibihugu ni ukuvuga ko abantu bazoba bafise akaranga k'igihugu nabo batazoba ibyo aribyo byose bariyo bavuye simbona igituma uwo munsi bo bivuga kandi hariho n'umuntu nka Obama Barack Obama aheruka gutwara Amerika kandi mu by'ukuri umuvyeyi we yava muri Kenya mbega ko batamwiyamirije kijya gihe ariko rero ubu ngomba kuvuga ko ibi bibazo abantu batarabye neza ntibigiye guhera vuba kiretse abanyagihugu biyo muri ibyo bihugu berekanye ubushinga ntaye bamanye kuva kera iyo bariko baranka akarenganyo n'ibindi bintu bitari byiza novuga n'ubu kuri iki kibazo cyane cyane nk'uravyo umunsi abariko baracitwaza bakomeye cyane n'abantu bariko bakora ibintu bijanye no gukingira cyane cyane ubutegetsi bwabo ari umuntu umwe cyangwa babiri cyose novuga mbere ngo ni n'imigambwe ariko twovuga ko ari abantu baba bari mu migambwe cyangwa mu malobi atwara bifuza ikintu bakashaka gukumira abantu mugabo ari bakabitirira igihugu ariko atari igihugu icya kabiri ni uko ariho abantu bashaka gukomeza ubutegetsi bwabo mu bya politiki babanje kwerekana ko abo bari kumwe aba opoza babo boba ari bo bashigikiye ingorane ziza ziva hanze muri ayo majambo ko mukurikije no muri byateye impari gose kandi byatumye n'intambara y'isi yose ibaho amajambo amwamwe abantu bakunda kuvuga ngo umwansi nuri kuvuga ko uwundi ari umwansi ibyo ni jambo rigoye cyane iyo abantu bariko baragira icyo bita kugeneraliza ukavuga uti bariya nibo babi icyo kintu rero ni ikintu giteye ubwoba icya gatatu mbere y'uko ndangiza nagira ngo ndababwire yuko hariho n'ababikoresha kugira basamaze abantu ubu biraboneka nk'uko mwatanguye mubivuga hiyo hariho n'abandi babivuze hariho ubu ingorane zijyanye n'irondoka mugabo si icyo kibazo ikibazo hariho abantu umunsi bashaka gutunga ibintu byose bonyine abandi nabo bavemo abona gatobereka yuko ikibazo atari bo mugabo ikibazo ku munyagihugu asanzwe atazoronka icyo ingene yivuze ejo atazoronka ibimutunga atazoronka ingene yigisha umwana bashobora kumubwira ati ahubwo genda irukanga wiruke kuri bajya abantu b'abanyamahanga baje mugabo ikitangaje nuko ubu nyene amakuru amwamwe ariko azwi yikwizegwa nuko mu bihugu byinshi bya Buraya no muri Amerika Canada bariko barasaba abantu bafite amafaranga bo muri Afurika kugenda kubayo no gukorayo kugirirayo imigambi urumva rero harimo ibintu birimwo ukuri n'ibihushane hariho abantu bifuza ikintu n'igihushane cyacu nibaza ko ahubwo harimo icyizere ko abanyagihugu baho bo basanzwe bategera byinshi ejo bashobora kwanka ko baba manipule bo bababwira ibintu bitari byo kuko ego
yego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Salomo uratwumva Salomo irindi zina nahuri
nitwa Ndayiragije Salomo abandi ntara ya Kayanza
mu Burundi
mu Burundi
okay. Ufite ikibazo cyangwa icyumviro terera
mbo ni ikibazo se n'icyumviro
yego
mbo mereye ku cyumviro kembo ubu bwanjye nabona yuko ibi bihugu bya rutura iki nibyo bikunda kwakira abimukiye kuko ariho baba biteze kuronka ubuzima burenze ibihugu bavuyemo nabona yuko atari bakwiye kwirukana abimukiye kuko ibihugu baba bavuyemo nibo baba babitejemo desord abona ko keji ibihugu nka Libya urabona nka Iran abimukira bavuye babahoze intambara kandi bari intambara iri muri Iran cyangwa ahandi hose niba bayite
mugombye kuvuga Iraq
no Iran Siria bambe Siria bambe
ya Siria
Siria reha vuga ati ibi bihugu bibari bya rutura bikwiye kwihanganira bimukira kuko ibihugu baba bavuyemo niba babitejemo nka Dagara amikibazo ni abaza ati mbo basigurire je ntahura itandukaniro iri hagati y'umwimukira n'impunzi nzi murakoze bwo byende byari
murakoze umushinga ntaheza no mumwishure
yego cyane uyo umushinga ntewe mu Kayanza njewe ndiyumvira ko twumvikana mu byukuri nkuko nabivutse abategetsi ubu ntibafise ibyiyumviro byo gukiza ibihugu byabo kuko ikibazo babaza ikibazo bashingiye ko cy'abanyamahanga tuvuge ko bazofata imfunguzo bakugara ibihugu byabo bakavyugara bati ntihagire umuntu yitwa umunyaziya cyangwa avuye muri Afurika asubira gushika nga bakugara bagaheza ibibazo byabo noneho bizoba umurengera kuko uko batavyara uko bavuga bati umugabo narongora umugabo umukobwa arongora umukobwa ivyo bintu birabakorera isanganya ryaka nta bana bakironga nabo abo abo bakora politiki ubu bazobara basaza rukokori ejo ibihugu byabo bibe birangije ubuzima bwose ntibazoronka ababavura ntibazoronka abarima ntibazoronka n'ababisya abo o bariko barakorera amarorerwa ibihugu byabo hanyuma nishure ngira ngo ikindi kibazo yabajije yavuze ati mbega umwimukira n'impunzi bitaniye umwimukira n'ugiye kurondera haruta handi ariko atarara ubusa ariko atari mu gahinga ariko atakindu cyamukurikirana impunzi urumva arahunga ariruka ntasezera ntazi niyajya abona gusagiza ati jewe mve mu menyo yingwe gusa iyo nja ntacyo urabona umuntu aheka umwana akava muri munsi ya Sahara akoga Sahara uwo musenyi agashika muri Mediterane n'umwana imugongo ati ntacyo mbandanye nzengwa imbere uwo muntu n'impunzi gira amahoro
murakoze radio ijwi ry'Amerika i Washington DC tu ufise kandi Moses uratwumva
yego ndabona cyane
yego irindi zina
yego niri bari niyo nkuru mayize
uri he
niyo nkuru
uri he
niyo nkuru avuga yo
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
yego n'icyumviro nkatane sana kuri byo ndavuga by'impunzi n'abimukira yego nayo bavuga ngo bakwiye gusubira iwabo cyangwa ngo birukanwe cyangwa ngo nibagire none ko bavuga ati ngo ntabwo biragoye ingene wuzibira umupaka ngo ntabimukira bagiye kwinjira mu gihugu cy'iwawe kuko tugerageje kuraba ndibuka ko nka cyane cyane mbihere ngaha muri Afurika iwacu ndibuka ko ngaha South Africa bari barigeze kugara South Africa kuburyo atamwimukira cyangwa atamuntu ashobora kwinjira bari barugaje imbere n'inyamatsinga amahoro bashiraga n'amashanyarazi biragoye mugabo abimukira ntabwo ntibasize barinjiye n'isaha tuba turavugana barinjiye dufate nka na Amerika na Amerika rero ko icaguzi birakubwira ngo ntagire ngo bacore giti ngo umuti ikibazo cy'abimukira binjira mu gihugu cya Amerika genda abana kumenya ngo ikintu kigoye ahubwo bakwiye kwibaza ati bo babinjira gute cyane bo babaza kurondera iki kandi byo bavuze ngo wabimukira ngo batuma ari n'igihugu batoronka akazi muri Amerika ngo batuma bamwe bataronka akazi iyo nibaza ko atari ibyo ahubwo nabe n'igihugu nyine usanga bamwe ari bo batanakora ako kazi kuko usanga barakaniragura ako kazi nimba rikagagitse mwimukira ho nako bayivugiye ni ibihugu by'iwacu nyine nyine usanga byikeneye nawe agiye kurondera aharuka ahandi akazi akabonera agakora kabisa kuko nk'uko kameze kose perezida kugakora
yego
kuko impunzi nayo impunzi kinyereza ben ubwigenge bw'impunzi ngira nka mujye wa benshi muranabumenyereye muramubuzi ubwigenge bw'impunzi impunzi itegerezwa kwasi nibaza ko atanamuzi ikwiye kwimirwa gushika kuko umuntu aje akavuga ati jege impunzi yamara jese akamufashe kuvuje kubera ko giye gucanze kanaka n'abari nkaziba gusa ne South Africa tanye kita na kibaye mu neza niraza ko impunzi yo nsinzi ko bo yimirira kwinjira muri America tanye mu kuyifasha mu bubwige n'ibyo kubaho n'impunzi nyene ariko mwe mukira nawe uri mukira nawe afite kubaho afite byangombwa iyo yemeye kumwakira kwa kirimwe umwe mukira na mufata umwe mukira kuvuga igihe giri gihaza umusubizi wabo naka mufata n'ikinyamaso kuko kwese turi abantu nawe nyene nubwo ari ari president no munsi abafite kugeza mu cyo gihe cy'Amerika bakagira mu gihe cy'ahandi mugira amahoro murakoze
murakoze Alvin uratwumva nawe Alvin
Ni ndabumva.
Yego, utubwire irindi zina naho hamagaye utumbeye.
Yego, ndema magendi muri Bujumbura bezi bakunze kwitarira.
Ufise kibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro noterera.
Yego.
Nuko igituma cy'ambere haba igeze byarimotira nuko ari ubukene bwinshi babo burengeje ugwaruka cyane cyane kubera nibo ari inyimukira nyinshi muri ibyo bihugu. Ikigira kabiri nuko hariho politiki bakwiye gushyiraho kugira ngo abagiye nabo nyine nimba ari ibyo bagiye bagashikayo bakiga bagaruke kubyigisha ino kubera n'ibyo bihugu bijyana usanga nabo nyine bakoresha za prepare y'abantu baba bapfuye ino kandi abaspecialiste cyane cyane abatekinisiye bari specialize cyane
murakoze
yego murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mugiane muri sanga turiko tuvuga kuvyerekeye abanyepolitike mu karere k'Iburayi na Amerika bafise ivyimviro vy'ukwikumira ko no kwinuba abanyamahanga n'abimukira bariko ingufu zabo zitera zikomera muri ibi bihe n'ingaruka bishobora kugira ku bimukira ngaruka kuri Pierre Clavence ngiyumva umuntu gitegereze ikibazo nyamukuru abantu baravuga ko nk'abantu abo banyepolitike baba barondera amajwi yabo araba abantu muri ibi bihe bafise ibibazo mu bijyanye n'ubutunzi batabona kazoza kabo kubera ubuhinga bwa none bwateye imbere n'inyigisho zimaze gutera ku ntambwe ikomeye cyane badafise ubwo buhinga ntibagishobora kuronka akazi kumbure abo banyepolitike ibyo ntibashaka kubivuga kuko ibyo n'ukuri kugaragara nahandi umuntu asanze abo bimukira n'abanyamahanga kenshi ibyo bibazo byose babegeka ko usanga atariho bifatiye mubona ico ari cyo kibazo nyamukuru cy'ubuhinga bwa none n'ivyerekeye inyigisho n'indero bimaze kugera kure byasize inyuma batari bake muri abo abanyepolitiki bariko barondera amajwi kuri bo
harimo ukuri mu kintu uhereje ko cyane cyane ubuzuti hari habantu uno munsi bafite ibibazo mugabo nakuje twari twatangwe kuvuga badashaka kubivuga uko biri cyangwa kubitorera inyishu cyangwa kugerageza gusaba nabo bafasha kubitorera inyishu hanyuma ugasanga rero abo baciye basimbira ko n'abantu atanico bakoze reka mbere atanuruhara na rumwe bafise mu byo abo bantu bariko barabamwo bibatera ingorane kimwe nuko twovuga ko iyo abantu bari kubaravuga ngo numvise umuntu ari Kigali mu mwanya yavuze ati nibabuze abantu kugenda iyo sinyishu nayo nyene kuko umuntu kugenda k'umuntu n'uburenganzira bwiwe ariko kandi kenshi hariyo imvo nyinshi zimwe zituma umuntu abona ko igisigaye kuri wari kugenda hariho umuntu yovuga ati bega iyo bajya abantu bariko baragenda muri bujya bujya bwato bugwa mu mazi ntabazi ko hari abandi kwezi mu kwezi guheze bashobora kuba barapfiriye ivyo rero novuga ko twereka gufata ibintu mu kivunga mugabo tukibaza nk'iyo umuntu asigaranye inyishu imwe mbega giriki bamwe rero ntibagenda kuko byaboroheye cyane ariko bagenda kuko ariho biyumvira ko ubuzima bwabo buzoba neza ariko rero novuga nti ufashe ko uno munsi tutanguye kubona imyifato irimo mbere no mu byo abo bantu bigisha abandi bigisha abo bava muri ibyo bihugu badashaka ko binjira iwabo bigisha ku byerekeye agateka kazi na muntu
agateka k'umuntu wese arefise uburenganzira bwo kubaho, gukurya, kugira gute, kukwiga. Iyo utangwe kubona ibihushane by'ibyigishwa n'iby'abantu bazwi ko aho no kuvuga ko mu by'ukuri haba hari icyo bita crise. Iryo jambo rero ni kuraba mbega iyo crise yazanywe nande, hanyuma igeze abantu bariko bakora iki kugira bayitorere inyishu. Nagira rero mvuge nti inyishu bariko baratora no munsi y'ukukumira abantu yo gutora ikibazo kitari cyo, inyishu itari yo, iminsi yose izanana n'izindi nkurikizi kandi zibi cyane. Ubu rero navuga nti ikibazo abantu bariko bararaba umunsi bariko barasamara kuko ibibazo bikomeye biri muri Amerika, biri Buraya, kuko aho hantu bategerezwa kwiga nabo nyene uwo munsi uko bashobora kwiyajurisa, kuko uko bari bameze hashize imyaka 50 siko bakimeze, nuko abantu bari bameze icyo gihe siko bakimeze. Uyu munsi rero ntibashobora kubabwira babyutse bati uyu muntu nagenda iwabo, kuko ejo nibavyemera abantu ejo bazosubira binjire muri bo babaze bati bewo wavuye he, hanyuma umuntu asange iburaya akeneye uwo muri Amerika bazaba bakeneye wavuye muri Ireland, wavuye muri Australia, hanyuma batangwe kubwira wavuye muri Espagne ugenda ubyo byose bitanye imigenderanire yo muri Mexico, kuko bamuvuga kuri ni goba gwegeranye. Ibyo bintu rero n'ukuri tuvuga yuko sinovuga ko bifatiye kugutamenya, mugabo abantu barakwiye kwibaza neza bakurikiye iyo ngeso n'iyo ngendo bo ariko barabwirwa n'abanye politike bamwe bamwe ngo binyamirize abandi ejo ni barabe neza kuko bishobora kubashikira.
Yego
rero ibyo ni ibintu abantu bakwiye kugabira ko bakaraba bakibaza bakagira umutima nama bakiyumvira bati mbega ibi bintu ni kuki bitohagarara kare bitaratera ingorane nk'uko twabonye ibyo byabaye mu gihe cy'ingwano y'isi yose ya mbere n'iya kabiri. Ibintu byatanguye bimeze nk'uko abantu batangwa kuvuga bati ikibazo ni bariya, ikibazo n'abayahudi, ikibazo ni naba naba, hanyuma mu nyuma murabona byabaye byakurikiye. Nubwo nta na kimwe kahise gashobora kwigisha abantu kugira ngo bakore ibyokogwa bevite, novuga ngo bakinge ibara ritaragwa ibyabaye muri kahise.
Icyo ni ikibazo gikomeye nk'uko mubivuze nibyo. Innocent araduteye akamo ku murongo wa telefone. Innocent uratumva? Alo? Alo? Turagize ibibazo ku murongo wa telefone na Innocent, reka tubandanye ikiganiro cyacu. Uruhara rw'abimukira kenshi uruhara rwiza ntiruvugwa n'abo banyepolitike, uruhara bagira mu byerekeye ubutunzi kuba bateje imbere ibyo bihugu bagiyemo. Ntangaha muri Amerika umuntu yitegereje uruhara rw'abimukira cyane cyane abava mu karere ko muri Amerika y'Epfo na cyane cyane Mexico, bakora ubuzi benshi bwo hasi ariko ubuzi bukomeye bufise ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu, nko kuvyerekeye uburimyi, kuvyerekeye inyubako n'ibindi bitari bike. Zanoni cyanzi ugo ruhara ni kuki aba banyepolitike bagwirinda kuruvuga?
Abanyapolitike birinda kuvuga ibintu uko biri, ibyo cyane cyane mu gihe cy'ingorane basigura ibibazo byabo babicuritse kugira ngo berekane ibyo ababatora ababayoboka bifuza kumva kandi atari byo. Bo barondera amajwi, ereka abantu ni bamwe barondera amajwi y'uno munsi yabo ngo bagume ku butegetsi cyangwa babucakire. Maze rero abo bantu bagira nk'abandi benshi ndetse bose basigura bavuga bati ubu ikibazo cyanyu n'abandi, ikibazo cyanyu n'abaje baba Islam ntimuhuje idini, abariko baraza batunereje ngo baze mu gihugu cyanyu nabirabure nabo barirabura namwe mwera mbega ntimubona nimwikore mu kwa mwikura icyaha ibyo ababikoresheje bose ku isi bakweza amarorerwa intambara idashoboka yamaze abantu ikirere ngurye n'abandi basa nawe yarakoze ibara akira ngo ariko arerekana hari ikibazo cy'ubudagi intambara y'isi ya mbere ihetse ati jewe nkurikira ndabereka inzira ducamwo kugira ngo tuve mu ngorane twinjiyemo ababiduteye ngaba arabita izina arabita uko batitwa bati hogi tugende maze tubasasike tumaze kubasasika turonke inyishu y'ikibazo cyacu ntibayironse bakoze amarorerwa imiliyoni 50 ku isi z'abasirikare zirahona hanyuma basanga nta nyishu batoye ahubwo bagiye gutora inyishu abasubiye kuba ku Budagi n'abafashe inzira tahihuriye niyo ya Hitler yo kwiyunga mu badabu bwabo ukwiyunga nabo bahora badacana uwaka abafaransa abongereza abaki abahora barwana baja hamwe barahoberana bubaka ikintu none iyo nyishu batoye zikitangaza ku buryo bwose bwa politiki ukubona abantu biyunga imiliyoni n'imiliyoni bagashyira hamwe ubumenyi bagashyira hamwe itunga bagashyira hamwe amafaranga bakubaka bakiyubaka ubu rero ibiriko biraba muri ibyo bihugu uretse n'uko bintu abanyamahanga data badasa badahuje idini badahuje n'urukoba na bene wabo barabinuba barabinuba wenda ushobora kuva muri Rumaniya uri Nyarucari ngo ugende gukora ahandi muri ibyo bihugu byo mu Bufaransa mu Budagi n'ahandi wewe urugendo urondera agashahara gatoyi bati namba wewe ugiye kutwicira isoko urakaburinka subira iwanyu ari umuzungu ku wundi ari uwera ku wundi ari umukristo ku wundi maze noneho bumva ko hari umunyamahanga yirabura cyangwa w'umuyisilamu akubise ku rugi hari ati ngomba kwinjira data jewe mumpe na dukeye ariko ninjira iwanyu bati mu by'ukuri bariko baronona ibihugu byabo ibibazo babyita uko bititwa kandi bagiye gukora ibara kandi biragaragara none
yego
bagakoze bisamburiye ku buraya bwa sambusa
yego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone nawe dufise Jean Paul irindi zina nahuri Jean Paul alo Jean Paul ntidushoboye kumwumva reka tubandanye iki kiganiro cyacu harababona ko hari ubwoba ko cyane cyane ga muri Amerika ko bitegirira by'abazungu biriko bitera bigabanuka bitewe n'ivyo twariko turavuga harimo nk'ikibazo cyo kutavyara abana benshi mu gihe babona ko abo bimukira bavyara urutavana ko cyane cyane nk'abo bita bakomoka muri Amerika yepfo bakabona ko abahinga mu byerekeye kugena abantu biyongera ngaha bavuga ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibaza nka 50 ko ibitegiri by'abazungu bishobora kuzoba byagabanutse ibitegiri by'abatari abazungu bikaza bimaze kuja hejuru ivyo bikaba biri mu bitera ubwoba rero abazungu bari nka ngaha muri Amerika abanyepolitiki bakaba ariko bafatira kuri ivyo mu gutera ubwo bwoba abazungu mu vyimvira ku iki Pierre Clavence ngiyumva
ibintu twavuga ko iyo ibintu bitegerezwa kuba biraba hanyuma iyo rero mbwa ibintu byashitse abantu mu bwenge bwabo bwenge Imana yabahaye biyumvira ngene bashobora kubibamwo n'icyo bokora ariko jewe sinibaza ko ikibazo ari ukugabanuka kw'abazungu cyangwa kuba ubwe wabeshe babirabure ubwo nibaza cyane cyane ko ari kuraba mbega kuki ikumira na yobandanya ribaho kandi abantu barabonye ko
ibigira neza ibigenda neza ari bigina makandi ari abantu bashize hamwe ndagira ndababwire ko nk'umunsi ubutwe turavuga ibi muri mu muco wa Aziya bobo bariko bageze kure cyane bagezeho bariko bariga bigisha no mu makaminuza yabo ico bita nka bavuga gute ushira hamwe cooperation collaboration bariko babigira ubu ikindi kigo gikomeye cyane ni ukuvuga ko bobo baraba bati mbega ubwo birashoboka ko mu gutera imbere nzoguma ndi umwe cyangwa tuzoba turi aka gace konyine cyangwa tuzokorana gute n'abandi niyo woraba uwo munsi mu Burundi uri kuraraba ibintu byinshi aho ku isi yose ni ukuvuga ko ubona neza ko ibintu byose tugura biza biva mu bihugu biri hanze none ibyo bihugu biri hanze ko biri ku isi yose none si ibyo bikeneye n'abakozi ko hari umuntu aherezeje kuvuga mu kanya si nabo bakozi imbere abo bagenda bakorera n'amahera atari menshi ntibasaba byinshi mugabo bubu bagomba gusa bibereho mu mahoro rero navuga nti icyo kukwiye kumva abantu bose bakwiye kumenya ni uko abantu ubwinshi bwabo ntacyo kenshi na kenshi si kuvuga ngo iyo abantu babaye benshi niho babura ibyo bafungura cyangwa babura icyo barya kenshi abantu babura ingene babaho kubera hari ibyiyumviro bimwe bimwe usanga bitorohereza abantu mbere bo bafise n'imigambi myiza yo gufasha kugira ngo abantu bose baronke icyo rirenze baronke icyo bafungura kira noneho mbega uno munsi uwofata akavuga ati ku isi yose ni bande ninde yatanguye ninde isi yose botangura guharura ibyo bintu sinababesha n'ukuri intambara yoba ntawo bimenye ningana ubu rero nicya kibazo nabanze kubaza mu kanya mbega ubwo bantu ntibazi ibyabaye muri kahise aho gukumirana gukumirana byazanye ibintu bibi cyane bavuga rero ntibahindura ahubwo nimba bari bake kubera ko batakirondoka nimba hari imvo zishobora guhinduka nibabihindure kare hanyuma bashobore kubaho kuko isi ni nini cyane nuko abantu bakunda gusa kugira ibintu bibahagari ku mutima isi ni nini mbega abantu babaye mu gice kingana iki ufatiye ku isi yose ingana abantu ba ubwo hariho aho bose bariko baravuga ko bariko barondera kuduga hejuru ku kwezi kujya ku yandi maplanete ubwo niko ku isi by'ukuri byo byananiranye cyangwa ibyo batubwiye yuko hoba hariho ingorane zijyanye n'imyuka kuba duhema yuko ibyo bizaba byahindutse ibyarisho matematike ni byari ni mu myaka ingana iki ibyo byose rero ni inkuru abantu tutafise badashaka kubwira abantu ngo bababwize ukuri bati ibibazo dufise ni mugabo ugasanga umuntu kandi rero hariho n'ubuzima bw'abantu buriko burahahitira buriko burahonera bibaza rero yuko abantu bakwiye kugira ubwenge biyumvira ikibere hanyuma ibibazo babyicarire mugabo si ibibazo yuko ejo icyo kibazo biyumviye aricyo kizoba kihari yuko bazoba mbere ko bavuga ngo ntibarondoka umuntu arondoka gushika ku bantu bangahe cyane rega hari ibyo bantu batarondoka kuko aribyo babyishatse
reka tubandane
rero si ikibazo bafata ababatwara bo kwiyumvira ikibazo ingene bocigira bakagitorera inyishu kugira ngo ibintu bigende neza hakiri kare
murakoze Leon araduteye akamo ku telefone Leon uratwumva
ndabumva cyane munyamakuru mundamukirize n'uwo mutumire wanyu
barabumva irindi zina aho muri n'ikibazo cya intererano
ego nk'uko bisanzwe jewe ndi umunywanyi w'icyo cya Amerika nitwa Leo Carbonio tugana ndi mu ntara ya Bururi mu neza na neza muri komine ya Rutovu
ego mufite ikibazo cyangwa icyumviro muterera
ego bwa mbere nagomba se nk'utangurira ku gitekerezo na cyane cyane sa kuvuga ku byerekeye politike yo gukumira cyanke kuvuga yuko bogira ku yandi matwara yo kuraba yuko bavuga baze barakumira bamwe n'abandi cyembo na yuko politike atari nziza na gatoya abona yuko ahubwo muri Afrika cyane ni ku isi yose hatari hakwiye yuko twogira politike zo gukumira nahubwo twagomba kurondera politike z'uko twokwegerana kugira ngo abantu tugume turi bamwe hakotana kuko dufatiye nk'umuntu avuga yuko yobwira politike yo gukumira abandi kugira ngo yitwaza yuko abanyamahanga bamutwara ubuzi sivyo ivyo na gatoni ahubwo byiza hoba politike yo kugwiza akazi kuko umwe wese akora akazi kiwe kandi mu butandukane bwiwe ariko kabazo nagomba kubaza nk'uwo mutumire gatoyi nashaka ndamubaze ndega cyane cyane muri Afurika ni turiko turabibona kuko haba abanyapolitike bafise ibyo byiyumviro by'amatwara yo gukumira abandi niyo hamwe byoshika muri Afurika nka cyane cyane mwa bihugu byacu u Burundi n'u Rwanda hakaba nk'abanyapolitike bagira iyo politike yo gukumira abandi nimubona yuko byoteza induru cyane bikaza kongera ikibi mu kindi murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika
murakoze mumishire mushinga ntaze no
ndakengurukiye uwo mushinga ntahe abajije ati mbega abanyafrika ntibo gira kenge bakegerana bakiyegeranya bakegeranya uburyo bwabo bafise hanyuma ari intererano bakayironda ariko bamaze kuyegeranya ngize ijambo ryiza nshigikiye rwose aho nyine icyo cyiyumviro nyine ubwa mbere cyobanza gufatwa mu minwe n'abanyafurika abategetsi bakika ibintu uko vyitwa ntibikureyo
tela
ntikureyo abanyafurika botegereje kwiyumvira bati mbega aba bantu bacu tubona bagwa mu biro hamwitanganika batazi koga kenshi n'abanye mugongo muyumvira umuntu cyo iyo sanami ayo masanami arambaga ni kuki ku ruhande rwa Afurika abategetsi ba Afurika batabona ry'amasanamu ngo batere ubwoba bace bakorana bavuge bati dutekerezwa gutabara bariya bene wacu niyo amumaze mbega bahungike bahunga bonyine bahunga ubwo bukene bwahumaganye bahunga umutekano muke bahunga ko ejo batazoronka aho bakora aho baba icyo barya bahunga ko batabona imbere abanyafurika babanze bihanure baje hamwe bibaze bati mbega abantu bahunga kubera iki abanyaziya bari cyane cyane bereke bo hafi y'Iburaya Iraq Siriya Afghanistan n'ahandi bariya bahunga intambara yatewe n'abanyaburaya babahungira ko bakabirukana kandi aribo basambuye ibihugu byabo Kadafi baramugandaguye jewe umunsi Kadafi bamugandagura navuze ndi yemwe umuntu yishe Kadafi arakozi bara muri Libya ndi kandi siho gusa n'ibindi bihugu bizokwandukirwa kuko burya Kadafi yari umugabo nabivuze gutyo umunsi numva ko bamwishe none ibyo navuze nicyo byabaye bakuye Kadafi nta kindi nta wundi bararonga amusubirira kugeza ubu kandi ngira ntawitezwe vuba
yego
abamwishe barondeye inyungu y'icyo gihe ntibabonye akazoza k'abanyaribiya abanyaribiya nabo ntibabonye igituma bariko bararwana icyo barwanira ubundi bakibona abo ugasanga umenga n'ibiroge byarozwe
yego nakoze mbere ko turangiza hasigaye nk'iminota nk'iyine nashaka mbaze Pierre Clavence ngiyumva ubona kazoza kabimukira arakahe mu gihe ibintu byifashe muri iki gihe nkuko twariko tubivuga ivyo vyiyumviro vy'abategetsi bafise ingendo y'ukwiyugarana no kwanka bimukira n'abanyamahanga umuntu azizomara igihe kingana gute mwashaka kwishura ivyo bibazo muri make
ego si ntabirebire no kuri za kuvuga kuko iyi politike ya gukumira nta boyereye umuntu ashobora kwibaza ko mu mwanya muto ashobora gutora inyishu akinezereza ku byo yiyumvira mugabo hariho ibintu byinshi muri kahise yerekanye ko ataho bishika umuntu gusa arashobora gutuma haba uruhombo runini umwanya muto kandi bizogira ingaruka zirezire mugabo nta urabitsinda hanyuma mugaruke abyigisha abantu babikurikiza ikindi nacyo nuko twovuga ko mu Buraya cyangwa muri Amerika byo ndabyizeye rwose ko hari abantu gushika uwo munsi ariko barabiraba kandi bibabaje kandi kuko kanatsinda babikoreye imyanya umwanya munini cyane iterambere ry'ibihugu byabo batokwifuza ko basubira inyuma nk'ibirenge cyangwa bagira bagwa mu bwicanyi bubi kuko turiko turabona abantu bamwe bamwe bahagamagarira abandi icyanyuma rero nuko ibyo ari byo byose abantu bakwiye kubimenya ibihe bishira ibindi abo bantu batwara ibyo bihugu nuko abantu benshi bama bibaza ngo iyo byose bimeze neza mugabo harimo ikibazo kijyanye no gusesagura hamwe n'ikibazo kijyanye no kwiba no kunyuruza amatungo y'ibyo bihugu byabo nyine bakaba bariko barayatwara kugira ngo abagace basamaza abantu mugabo umunsi umwe bazobiraba basange by'ukuri boraba icyo bahomba abandi bantu ntibabibona amakongere yabo cyangwa amaparlema yabo bibaza ko azofata ingingo zikwiye kugira ngo ahagarike nk'ubutegetsi bubi kugira ngo ibintu ntibibandanye biyangara niko jeno heza ndababwira
yego mweho mushinga naheze none cyanzi mubibona gute kazoza kabo bimukira muri iki gihe ivyumviro vy'abategetsi bafise iyo ngendo mubona bizomara igihe kingana gute muri make
nkuko uwo mushinga ntahenze ngiyumva abivuze ikibazo kiri ku ruhande rw'abasangwa naho tubona twebwe bibabaje abantu abo bimukira birababaje ukubona umuntu yita mu mazi kandi yitwa ko abona ko atahanda icyo atari n'isaganirizo ariko abo bamwirukana bafishe ibibazo batitura kubera ko bariko bararondera inyishu y'ikibazo kitari cyo n'ikibazo kitari cyo kironka inyishu atariyo nibyo biriko biraba jyewe ico nohanura abanyaburaya enda nibaje hamwe bumvikane basubire batere indi ntambwe bahamagare abategetsi uko bari kose bo muri Afurika bati ikibazo dufise ngiki tugishire ku meza by'ukuri ariko babazi ibibazo by'ukuri niho boronka inyishu ari abanyaburaya ari abanyafurika icyo kibazo kirabatekurukana ubwo butegetsi bwabo ntaho buzoshika ejo abo banyaburaya bariko bariyugarana nta nyinshi bariko bararondera ku bibazo byabo by'ukuri abo banyafurika b'iwacu nabo nta nyinshi bubo bariko bararondera bari mu itiro bariko baratamira ibyo batamira nabyo ni karya umuhero abo ni bakarya umuhero gira amahoro
ego murakoze hari mu kiganiro muri isango no munsi twariko turavuga ku vyerekeye abanyepolitike bafise ivyimviro vyo kwinuba abanyamahanga nabimukira bari kwatera bagira ingufu zikomeye mu vya politike mu karere k'Iburaya na Amerika ni ingaruka ivyo bishobora kugira ku bimukira twari kumwe n'abatumire Zenon Cyanzu muhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada twari kumwe kandi na Pierre Clavence ngiyumva kurikiranira hafi byerekeye politike akaba yanonosoye gutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi dushimiye mwemwe mwese makurikira iki kiganiro cyacu muri isanga abashobora kututeka kama bagabazi ibibazo bagashikiza n'ivyimviro byabo mwese hamwe tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika Thank you.
rakoze mu genzi wacu Fidele